Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe neza mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibararekurwa impamvu yaba ari iyihe.
Inyigisho ziriko ziratunganywa kandi izoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa n'inyigisho ingene abakuru b'imitumba abajeje imitumba abamusanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore kubira kwinjira mu ngo zabo.
Minisitiri w'ubutabera w'u Burundi Jeanine Nibizi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru. Mu Rwanda urubanza rwa Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo bahoze ari abayobozi bo mu mutwe wa FDLR rwasubitswe, urukiko rufite akandi kazi kenshi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden aratangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica imbaga mu gihugu. Abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar birukanye ambasaderi uhagarariye igihugu cyabo mu Bwongereza kubera ko ashyigikiye uwo bakuye ku butegetsi Aung San Suu Kyi. Ikaze muri aya makuru turayinjiramo ku buryo burambuye mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Tanzania. Abanyamakuru batunguwe n'uko Leta imaze gutangaza ko izafungura ibitangazamakuru bikorera kuri interineti gusa. Nyamara umukuru w'igihugu umutegarugori Samia Suluhu Hassan yari yasabye ko ibinyamakuru byose byahagaritswe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida John Magufuli bigomba gukomorerwa. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwira ibindi.
Muntango zino ndwi niho Perezida mushasha wa Tanzania Madame Samia Hassan yavuga ko imenyesha makuru vyugawe ku ntwaro ya Perezida John Pombe Magufuli bitegerezwa kugurugwa. Muco bamwe bariko bita indimi zibiri muri leta imwe, abandi bagafata nk'ukwihindukiza. Jackson Musigwe avugira leta nshasha y'ico gihugu yavuze ko ino ngingo yega imbonesha kurezi kurera kuri interneti gusa television en ligne. Urunani ruburikiyemo abahagarariye ibisata bitandukanye vyo kumenyesha amakuru muri Tanzania rwabwiye Ijwi rya Amerika kwibi zerekana ko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru agambararira umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'urwo runani Neville Mina mu majambo yiwe yagize ati: "Mu itangazo uvugira leta yahaye amenyesha amakuru mu ntango zino ndwi yaratomoye ko president yari yasabye ko hugururwa ibimenyesha amakuru vyose atana kimwe kivuyemo. Kuba rero yivuguruje vyerekana ko abamuhinduje ari abari mu bushikiranganji bwo guhanahana amakuru kuva ku ntwaro ya Magufuli. Abo nabo bugaye ivyo bimenyesha amakuru." Umwe mu bigisha ku ishuri ryo kumenyesha amakuru riri i Dar es Salaam nawe avugana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko adatahura ingene umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru atanga itegeko uri munsi yiwe akaza kurivuguruza yitwa ngo ariko atanga umuco. Ku rundi ruhande umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Innocent Bashungwa yasiguye ko imiryango y'ibiro vyiwe yuguruye kumenyesha amakuru bicugaye vyifuza kugurura. Uyo yashimangiye ariko ko vyugawe hisunze amategeko, gutyo ukugurwa kwazo bikabwirizwa guherekezwa n'ishirwa mu ngiro y'ivyo bisabwa gukora. Abaharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu nabo bibutsa ko atabwisanzure bw'igice bubaho. Kuri ubwo bagasanga ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru bwo habwa bose atakuvangura. Mu bimenyesha amakuru bitanu vyugawe, kimwe citwa Kwanza TV cegukira uwitwa Maria Sarungi atavuga rumwe n'ubutegetsi nico conyene kimaze gutezurigwa.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden ari kumwe na Minisitiri w'Ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru Merrick Garland araza gutangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica abantu benshi mu gihugu. Mugenzi wacu Tim Ishimwe arabitubwira neza.
Muri iki gikorwa abategetsi bombi baragaruka ku itegeko ryashyizweho n'ishami ry'ubutabera rigenga imikoreshereze y'imbunda aho rivuga ko hari imbunda zigomba guhagarikwa gukoreshwa cyane cyane izidafite nimero ziziranga ku buryo bigora cyane abashinzwe umutekano kumenya igihe zakoreshejwe mu gukora ibyaha. Minisiteri y'ubutabera irateganya kandi gushyiraho icyitegererezo cy'amategeko nshingirwaho aha abaturage n'abashinzwe umutekano ubushobozi bwo gutanga ikirego mu rukiko gikumira mu buryo bw'agateganyo kudatunga imbunda umuntu wese waba ukeka ko ashobora kwigirira nabi cyangwa se undi wese. Iri tegeko kandi rigamije no guha za leta ubwazo uburenganzira bwo gushyiraho amategeko agenga ibyo gutunga imbunda. Mu gushimangira izi ngamba nshya kandi haraza gushyirwaho gahunda yo kujya hakorwa raporo y'umwaka ireba icuruzwa ry'intwaro hamwe n'ibikorwa byo kugoboka abahohotewe. Iyi gahunda yo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'izi ngamba ije nyuma y'ubwicanyi buherutse guhitana abantu 10 muri leta ya Colorado aho bari mu iduka ricuruza ibiribwa n'abandi 8 biciwe mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Ibitero nk'ibi birasaba ko habaho ibiganiro mpaka ku kibazo cyo kugenzura imbunda muri Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Ambasaderi wa Myanmar mu Bwongereza yirukanwe n'abakoze coup d'etat uyu munsi ariko yagiye ku kazi bisanzwe asanga umwungirije yafunze amufungirana inyuma ahera rero inyuma y'inyubakwa kubera ko ari ku ruhande rwa Madame Aung San Suu Kyi wavanywe ku butegetsi n'igisirikari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize. Ibindi kuri iyi nkuru byane n'inahazwe ugarutse.
Ambasador Kiao Zalmin yabwiye amenyeshamakuru ko icegera ciwe camugaranye kimubuza kwinjira ku mategeko yatanzwe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi. Mu itangazo yasomeye imbere y'ubuserukizi bwa Myanmar i Londres mu Bwongereza, uwo mutegetsi yavuze ko bamwe mu bakozi biwe barimwo abadiplomate bariko baraterwa ubwoba ko bashobora guhanwa mu gihe batokwemera kuyoboka leta ya gisirikare iri kwitegeka Myanmar muri kino gihe. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yateye ivyatsi ico yise igikorwa kigayitse c'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Myanmar. Yongera ashimagiza ubutwari bwa ambassador Kiao Zalmin. Ibi bije bikurikira iyicwa ry'abasivile 11 bari mu myiyerekano yo ku munsi wa mbere. Iyo myiyerekano y'abadashigikiye abasirikare batembagaje ubutegetsi ibandanya mu mihingo itandukanye yakomerekeyemo abasivile 10 barashwe n'abasirikare abatari bake nabo batabwa muri yombi nk'uko service y'ijwi rya Amerika muri Myanmar ibitangaza. Kuva imyiyerekano y'abanyagihugu bipfuza ko Madame Aung San Suu Kyi asubiza ubutegetsi itangura mu kwezi kwa kabiri, amashami yigenga yemeza ko abasivile baba 600 aribo bamaze kuyicirwamo. Muri aba harimo abana barenga 10. Abatewe muri yombi muri rusangi bagera ku 500.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abapolisi barashe amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo yo kwerekana ko badashaka abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Team Ishimwe na waragarutse.
Urubyiruko rubarirwa mu 100 rwo mu burasirazuba bwa Kongo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere. Ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro ruvuga ko zanewe guhagarika ubwicanyi bw'abasivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu 333 aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira. Burugumestri wa Beni Buhindo Bakwanamaha Modest yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za MONUSCO zava muri Beni. Bwana Buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda. Umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo. Kugeza ubu umuntu umwe niwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo. Umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri Beni, Clovis Mutova, yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko MONUSCO igenda ikava muri ako gace, asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro.
Noneho tujye muri Benin. aho naho abasirikare barasha amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo bamagana uburyo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku cyumweru yateguwe umuntu umwe yishwe abandi batandatu bakomeretse Fidele Niyongabo arabitubwira neza
Ibyo bibaye iminsi itatu imbere y'uko President Patrice Talon asubira kwitoza mu mabanga y'ukuyobora igihugu izo nteko mu ntango zarashe imyuka ibabaza mu maso mu nyuma hahava humvikana ngo imyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana umuyobozi w'ibitaro byo mu gisagara cya Save Jose Gojo avuga ko byakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi batandatu bakomerekejwe n'isoro amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ibyo bitaro Abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na President Talon ubu avise imyaka 62 bavuga ko bakumiwe ku bijyanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta bene kiri hagati ya Togo na Nigeria mu kigobe cya Guinée cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimo kenshi umutekano muke yamara abane bagura leta bavuga ko icyo gihugu caranzwe na gahotoro nyuma ko President Talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka w'2016 azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'Imana benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barangiye guhiganwa
Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu Noneho amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi Minisitiri w'Ubutabera Jeanine Nibizi uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yagarutse ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibarekurwa mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya yakurikiranye iki kiganiro
Mwiganiro yahamenyesha makuru kubijanye n'imikorere y'igisasa cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki Gitega umushikiranganje w'ubutungane yatigwe igituma ingingo ya perezida iha ikigongo y'abanyororo itaraje mu ngiro kandi amategeko avuga ko ibirizwa gukurikizwa igisinywa Jeanine Nibizi yamenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine
twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa ni inyigisho ingene abo kuru b'imitumba abajeje imitumba abamustanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye bakabakira nk'abo bahorana bakabakira nk'abavukanye imbere y'uko bataha imbere y'uko basubira iwabo ihumure ni ryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije kandi niyo bazoba bari bazoguma bari kubarakurikiranwa
arimo amashyirahamwe ahanini agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasabye ko afite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro Jean Marie Nshimirimana mukuru waryo
ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho 2050 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufite amakenga ko ari abantu benshi bogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twene dutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakundi igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ntihafatwe izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afite ideni n'umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira
ibi umfato n'ibizi yasanga atamari bikwiye gutera
wa muntu wa mufungwa turamurekuye ni yitahire y'amafaranga atayarishe none wabaye umubyeyi wande waretende iyaba ari ngira ngo nka leta nyene mubyeyi ari nta nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu hari abasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hari abandi kimushikiranganje ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari babavuga bati turi n'abantu aho nikora bikigwa bikarabwa neza tifumbure none uyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza akava hehe kigaheza kikigwa ingena ayo mafaranga azoriha n'uzoyariha mugabo nitwoca tuvuga ngo muri rusangi ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishyi y'akababaro y'ibyo yamukoreye mutu uwo muntu nacata n'ubundi ni wamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishyi nicyo gituma leta ari umubyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura
kugeza ubu ariko bamwe mu mashyirahamwe yahanye agateka kazina muntu babona muri note bajya kure kureba abanyororo kuruyari gukungumiza mu munyororo abafungiwe ibyiyumviro bya politike nk'uko Jean Claude Ntiburumunsi yaje rwo amategeko muri akati Burundi yabyiganiye ijwi rya Amerika mu minsi ishize
tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwirwana bashigikiye imigwirwana gaca usanga biri muri ibya byaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa icyo cyaha iyi ngingo utamuraba cyo bituma ataciza gufasha mu byerekanye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
mu mabahero 11 yagize Burundi habarizwa abanyororo barenga 212 n'amajanindwi mu gihe abyubasha bukwakira batarenga 2494 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko ry'ikigongwe imbohe 5255 ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi President Evariste Ndayishimiye yafunguye inama ya gatanu nkuru y'urubyiruko yo ku rwego rw'igihugu igitega umurwa mukuru wa politiki yabasabye kwanga gukoreshwa nabi mu bya politiki umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda araduye inkuru irambuye
inama rukokoma y'ugwaruka yabereye igitega ku murwa mukuru wa politiki yitabwiye n'abaserukira abandi mu gwaruka rukiri mu mashure ugwarangije amashure abaturuka mu mashirahamwe yigenga abaturuka mu migambwe n'abandi intumbero yo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gukangurira urwaruka kwirinda indyane za politike nyabuna biteho iterambere
twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyaratunyose ari injyane twagiye turacamo naye ahandi Burundi burafitse ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere none rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe urugamba wo kurwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo harangwa n'ishyari niho urwango rubarizwa hama imiryano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo uko rero dusangiye umwatsi icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe umwe wese azari intererano yiwe gutyo twivune uwo mwatsi kare tumutsinde
kugira ubwo gwaruka rushike ku iterambere rirama abategetsi batandukanye bitavyo nama barimo umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abashinga amateka n'abashikiranganje batandukanye basavye ubwo gwaruka kwirinda ibyayura mutwe kwirinda kwicara batu mwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbo n'ibindi mugihe benshi muri ubwo gwaruka buca rusubira gutangura igice ca gatatu c'amashure perezida Ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza c'umugera wa corona
kugira ngo ku munsi wa mbere baze ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi kandi ndabasabye gwaruka banyeshure mwese muifate nkankama ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja ku ishure atipimishije kuko azobagiye kwanduza abandi
umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe Tade Ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatanu w'igindwi
irasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku 30 basanzwe biga mu mashure yisumbuye y'indaro y'igihugu cyose boza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu ukuvuga iminsi 3 nuko kugira ngo bakigwe mu ndaro tuzaba twahaye agapapuro kerekana yuko ata mugera wa coronavirus bafise kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kukwipimisha birabaraba
umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akajyo ko kwigisha ubwo gwaruka gukunda igihugu guhindura ingendo kwangira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi ugwaruka mu gihugu cyose ruhamagarirwa gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu ugwaruka rurashima rugasaba ko gukoroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi aha perezida Ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'ugwaruka iheruka gushyirwaho na leta inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo cy'imyaka ibiri gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa Cyeclave Niyonkuru Kigali ku by'ijwi ry'Amerika
bakunze baragijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno igunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwasubitse urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa FDLR Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Raforge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe Ibihabanye n'ibyijwi rya Amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo inyanza mu majyepfo y'u Rwanda risanga kirafunze Ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika uru rubanza kubera inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha iyo nteko iburanisha uru rubanza ikuriwe n'umucamanza bwana Antoine Muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera naho bariganwa 13 ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana Jean-Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide woherejwe n'igihugu cy'u Buholandi kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka ushize 2016 aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda baregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi. Bombi Inyasi nkaka bakunze kwita Raforge Fils bazeye bahoza avugira umutwa wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara bemera ibyaha bine muri bitandatu baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa FDLR ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwarwo rwose mu kurema. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uwo mutwe wagiye ugaba ugahitana bamwe. Bavuga ko nta ubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange, bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba. Abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu, bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe, bamwe muri bo bakana bashinga imirimo ikomeye mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru nitwari twakamenya itariki y'urubanza ruzimurirwaho. Gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ku mupaka wa Bunaga n'uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019, ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ahagira ubusaye ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric urakoze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo bundi kwa gatatu, Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gushyira ku mugaragaro inyandiko z'amabanga amwe n'amwe ku ruhare rwabwo mu Rwanda mu rwego rwo kugaragaza ukuri kw'amateka kuri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Abayirokotse barabishima ariko bakavuga ko Ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 27 genocide, aho abarenga 1800 biganjemo Abatutsi bishwe mu buryo bwa kinyamaswa hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 mu 1994, byakozwe mu Bufaransa nk'ikimenyetso cyo kwamagana ihakana rya genocide. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron ashyikirijwe raporo yakozwe n'abahanga mu by'amateka. Ku nshuro ya mbere iyo yanzuye ko hari uruhare runini ubutegetsi bw'i Paris bwagize muri ayo mahano. Itangazwa ry'icyo gikorwa cyo gufungura ubushyinguro bw'inyandiko binyuze mu iteka rya guverinoma, cyane cyane inyandiko za Perezida François Mitterrand wo mu ishyaka rya gisosiyalisti wari ku butegetsi ubwo genocide yabaga, ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu baba mu Bufaransa Ibuka France, ryakiriwe n'ikintu cyiza. Nyuma y'imyaka irenga 20, imibanire itameze neza hagati ya Paris na Kigali iyo yazambyaga hanini n'ikibazo cy'uruhare rw'Ubufaransa mu kwibuka kuri iyi nshuro hari umwuka mwiza. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa François Xavier Ngarambe yashimye intambwe y'ingenzi igizwe na raporo y'abanyamateka ba Commission de Claire, ndetse ashima n'umuhate w'u Faransa mu kuburanisha bakoze genocide bari ku butaka bwabwo. Abahagarariye leta y'u Faransa nabo bitabiriye imihango yo kwibuka, ibintu byakiriwe nk'ikimenyetso cy'ubwubahane ku ruhande rw'umuyobozi wa Ibuka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jean-Yves Le Drian yitabiriye umuhango wo gushyira indabo ku rwibutso mu gitondo. Ifungurwa ry'ubushyinguro bw'inyandiko ku bikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda ryari ritegerejwe kuva mu myaka myinshi ishize, kandi bigaragara nk'intambwe y'inyongera muri politiki yo kwibuka ya Perezida Emmanuel Macron nyuma y'aho ashyikirijwe raporo de Claire. Kuva ubu, ubushyinguro bw'inyandiko z'uwahoze ari Perezida François Mitterrand, izo ari Minisitiri we w'Intebe Edouard Balladur, cyo kimwe n'izindi nyandiko zirafunguye kuri buri wese nk'uko iteka ryasohotse mu igazeti ya Leta kuri uyu wa gatatu ribivuga. Nyinshi muri izo nyandiko nk'ubutumwa bwa telegaramu za diplomasi, inyandiko z'ibanga biri muri raporo de Claire yashyikirijwe Perezida Emmanuel Macron ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu. Iyo nyandiko y'amapaji 2200 yitsa cyane ku ruhare rwa President François Mitterrand n'urwo abategetsi bakuru mu ngabo bagiye birengagiza imiburo bahabwagaga ko hashobora kuba genocide. Zose hamwe ni nyandiko zibarirwa mu bihumbi zigiye gufungurirwa rubanda ndetse by'umwihariko izerekeranye na Bwana Mitterrand zo zari zimaze imyaka igera muri mirongo zifunze. Umwe mu bantu bakurikiriye iki kibazo hafi yabwiye Ijwi rya Amerika ko hagiye gukurikiraho ifungurwa ry'ubundi bushyinguro bw'inyandiko bikazakorwa mu mpeshyi. Izo ziganjemo iz'igisirikare zari zarashyizwe ahagaragara ariko zitari bwakoreshwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu banywanye, aya makuru naho ahumurije, dushimire abayatugejeho bose, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, murakarama.